America. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kutwumva mukoresheje adresse yacu ya email kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Mukanadukurikira kuri Facebook kuri adresse radio yacu ndetse no kuri site yacu ariyo y3radioyacu.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ku masoko ashika 2024 832 Uburundi bufise 2499 yarakamye Burundi.
Uwo ni ministri w'uburimyi bworozi n'ibidukikije w'Uburundi Deogide Rurema mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru ku ikama ry'amasoko y'amazi mu Burundi. Turavuga kandi no ku mashyirahamwe yigenga mu Burundi yibutse imyaka 10 ishize mugenzi wabo Ernest Manirumva yishwe n'abantu bataramenyekana, no ku kibazo cy'imitwe ya politiki ikomeje kunanirwa gushyira hamwe mu Burundi. Ntimujye kure, ni mukanya. Mu Burundi ibice bingana n'10% by'amasoko y'amazi abarorwa ku butaka bw'igihugu amaze gukama kubera ibiti biyanywa. Leta yafashe ingamba zo kurandura ibyo biti mu buryo bwihuse. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uyu munsi kuwa kabiri i Bujumbura, umushyikiranganji w'uburimyi bworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe nta gikozwe ibintu bishobora kuyagara. Leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika gukorera gutara no gutangaza amakuru. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Diane Nahazwe wabikurikiye, reka tubwire uko bimeze.
Ego Jeffrey, nkuko ubivuze ni mu kiganiro ubushikiranganji bwagiranye n'amenyesha makuru kuri uno wa kabiri, aho bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka k'u Burundi amaze gukama, ayandi aharugwa mu bice 17.8 agashobora gukamwa umwanya wari wo gukama muri antunga umwanya wari wose atagikozwe. Deogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje yagabisha ko atagikoze vuba bwango ibintu bishobora kwihangara kwa mazi yose Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo. Reka tumwumvirize.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 2,204,832 Uburundi bufise amasoko 2,499 yarakamye Burundi, ni kuvuga 10.1%. 4,418 ariko arakama, ni kuvuga 17.8%. Nawe nyene atagikozwe vuba arashobora gukama Burundi. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye, ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kirese ayasohoka.
Umushikiranganji Deogide Rurema gabishije mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvuga ikibazo cy'umuyaga nkuba udahagije gituruka hanini kwigabanuka ry'amazi mu ngomero, kuko umuyaga nkuba uboneka muri ico gihugu ahanini ari uko ingomero zikwije amazi. Turacaye ko turarondera ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu kugira ngo twumve ico bategekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena, ariko ntiturashobora kuronka ko Manirakiza we aramutswa ubwo bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu. Ico koze ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi mu nkuru cyasohoye uno munsi kigaha umutwe ugira ngo la régie des eaux au bord de la faillite, mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ngo régie des eaux ishobora guhomba. Cerekanye ko ico gisata kijeje gutanga amazi n'amatara mu Burundi cugarije n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko hari amafaranga agera ku miliyari 13 z'amadolari y'abanyamerika régie des eaux itari kwirabona iyo yarengeye. Iwacu ikomeza ivuga ko umunama umushikiranganje ya yagiranye n'abakozi biwe igenekerezo rya 2019 ukwezi kwa gatatu yabwiye ko hari twasorobo twinshi nk'abakozi baje gutoza amafagitire y'amazi n'amatara mu mazu y'abantu kugatwe kabo ntigere ashika mu kigega cha Jidezo comme Manirakiza uyu munsi yababajije ati ndugure twa mugina ari nk'ahamwe Jidezo yohagarika gutanga amatara n'amazi ivyogenda gute ndugaye twa mugina ivyo tubikesha iwacu inkuru turaza gukomeza twica ijya nino ariko Geoffrey Mutagoma imbere kugusubiza mikro no kongera koko bimwe mu byo bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwavuze ko bugiye gukora kugira ngo barabe ko ikibazo c'amasoko y'amazi amaze gukama nari kwa rakama curanduranwa n'imizi ari uko burandura ibiti byose binwa amazi menshi bakongera bagahagarika ibiriko birategwa byose
Diane ninahazwi urakoze cyane kudukurikiranira ibyo nkuru komeza ubitukurikiranira ubwo turaza kubibona mu makuru yacu ataha turaguma mu Burundi nyine aho amashyirahamwe yigenga yibutse imyaka 10 ishize mugenzi wabo Ernest Manirumva yishwe n'abantu bataramenyekana yari cyegera cy'utwara ishyirahamwe rirwanya ruswa Olcom yishwe mu gihe yakoraga iperereza ku igurishwa rwihishwa ry'ibirwanisho bigenewe polisi ibiro bishinzwe iperereza muri Amerika FBI byerekanye ko mu bakekwa bwo bwicanyi harimo inzego za leta Pierre Claver niyo nkuru
Hari mu gatondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2009 aho ikiziga cha Ernest Manirumva catogwa mu rugiwe kumutanga mu gisagara cha Bujumbura Uwo yari cegera cyo twarishiramwe Olcome rwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta yabonetse asanwa nizwe abanje gukubitwa ikintu mu mutwe yarafise n'amaraso menshi amatoza yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro bya Manirumva byabomowe amadosiye atari make akibwa no munzi we byabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make ni dosiye yavugishije benshi haba mu gihugu canke mu makungu haratangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera ukuri ku rupfu rwiwe yiswe campagne justice pour Ernest Manirumva igihe Ernest Manirumva yicwa ishame Olcome yari cegeye curitwara yatangaje ko uwo mugabo yari kwagira amatohoza ku byerekeye dosiye y'ibigwanisho byo bavyariko biragurwa mu mpisho bigenewe igipolisi c'igihugu inyuma y'imyaka 10 amashami yigenga abona ko atakuri kuramenyekana ku rupfu rwa Manirumva abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye ariko ayo mashiramwe abona ko abafatwa ari nk'ugwitwazo kuko ababatumye badakomwa komwa Gabriel Rufyiri atwara Olcome
kugeza uno munsi ishiramwe Olcome n'abagenzi n'abakunda ivyintwari bereye bose twarakoreye hamwe kugira ngo turabe ko tworonka ubutungane kuri Ernest Manirumva mugabo kugeza uno munsi twe tubona ko vyanse kuko n'urubanza twunguruje muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasambura manza urubanza twunguruje kuva mu 2013 kugeza none munsi ugo rubanza ntiruracigwa rumaze guhamagagwa inshuro zitanu ariko nta kintu nakime kirigera gikogwa ikigira kabiri nuko twagiye kurondera iyo dosiye muri greffe ya sentare ntahinyuzwa mu gisata cyungururizo mu nyuma twahavuye turonka makuru ku iyo dosiye ngo abagiye barakurakuranwa mu nyuma batahavuye bayihana ahantu ubu rero twararondeye iyiri ntitubone iyiri twarayibuze
raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi c'Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwategetswe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare iyo raporo mbere yarabadondaguye n'amazina ishami Olcome ritangazwa n'ingene ibiri muri iyo raporo yasabwe na leta bidashigwa mu ngiro kugira ngo abavugwamo bafatwe
rero tukaca tugira makenga kuko tutabona y'ibyo bintu biriko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye namakunga agira amatohoza muri buka ca icegeranyo ca gipolisi ca Amerika ijoje gwamatohoza muri buka icegeranyo c'umugwa gatatu ibyo bavuze twebwe rundi cyo gituma twanse kwemera na gatoya ivyavuye urubanza baciye none umunsi rero turacharindira ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizuzokwigira duhagarika no munsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubirese kuko Ernest yayikorera igihugu yakora ivyo igihugu ntiyakora ivyiwe nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorufu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro
n'amashirahamwe ni nani mpoza makungu harimo nka za Human Rights Watch n'izindi asaba amakungu gufasha kugira ngo abagirizwa ubwicanyi bwo bita inzira karengane afatwe. Ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bahizire umukongomani yaharaniye agateka kazina muntu yishwe umwaka umwe gusa inyuma y'urupfu rwa Ernest Manirumva. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika yari yifuje kuvugana n'abashinzwe ubutabera mu Burundi ngo twumve aho iki kibazo cyaba kigeze, ariko ntitwabashije kubabona, turakomeza tugerageze. Reka noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abacuruzi bo mu nkambi y'impunzi ya Lusenda bakoresha isoko rya Mungano riri muri Serengeti, Segiteri nako ya Tanganyika, murambabarira teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, binubira imisoro inyuranye basabwa hato na hato na serivisi zitandukanye zikorera muri iryo soko. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakurikiranye iby'iyo nkuru, nibyo tugezaho.
Abo bacuruzi bo muri inkambi barimo isoko rya Mungano rizwi ku izina rya CPGL rerema buri wa gatatu na buri wa gatandatu ribahuza n'abaturage b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika. Bangayikishijwe n'ubwinshi bw'imisoro bicara basabwa muri iri soko. Aisha Kye Chantal ni umucuruzi w'ibijumba muri iri soko rya Mungano.
Tega turafise ikibazo cyane kuko iyo duteretse harije urangura nk'ibijumba bikeya ugasanga babuguzi babaye benshi, aba kubugura bagukubura harije baza nk'inshuro zitatu, umwe mbugura tukamuyore, undi mbugura tukamuyore, naga twarangwe utuntu dukeya. Hakaje haza bamatiki, haje bamatiki umwe araza tumuvugura amajana atanu tukabyemera turaguhereza amahera, hamara umwanya akaje haza n'uwundi kandi ngo itike kandi twe tukabura iyo biriko birava niyo bijya, ariko twe turabona ko tunyanyaswa cyane kubyashara byacu twatwaranga. Turabona ko menga twe baraduhohotera cyane kuko natwe arige tuba tuje kurondera utuntu twabana natwe bashobora kushanja na bya biharage, ariko tugacye tubona baraduhohote wungutse gihu wari kunguka igihumbi gusanga wugutse amajana bica amajana. Twe dusaba yuko bo twereka kabisa umubuguzi nyakuri tubugura ari umwe cyangwa akaba babiri, ariko nzo turabona umwaza agenda uwundaza agenda uwundaza agenda, turabona natwe komenga baraduhahaza.
Byangandora Christian ari mu bahagarariye abacuruzi bo mu nkambi muri iri soko rya Mungano, asanga ikibazo nyamukuru kibabangamiye ari umusoro basabwa n'abashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda, ariko ntibawutangire fagitire.
Tubabajwa nuko naho utange kugama ayo mafaranga umwaka ushobora kurinda uhereye amafaranga utarayakwiza no gurupapuro n'ururongo, asanga isoko yose kugeza ubu nta n'umwe afise ugo rupapuro.
Ugo rupapuro kwa muganga babasaba n'urupapuro rugenda
n'urupapuro bavuga ko umuntu ategezwe kuba afise amagara meza, afise ingwara zitandukira no kuvuga nk'igituntu n'izindi ngwara bamurabe. None isoko yose ko atari umwe afise ugo rupapuro, ayo mafaranga gumatangwa ahantu acagenda nihe ko batavuga uti ayo umwaka uheze tuyateranye nayo uyu mwaka amatuguho ugo rupapuro? Muga tusanga bavuga ngo umwaka warangiye ayo watanze aheranye n'uri ya mwaka kandi ugo rupapuro utigeze unarukubitizisho bigasaba kucongera gutangura uwundi mwaka.
Iki kibazo cy'imisoro kigaragara muri isoko ya Mungano kigaragarira buri wese ucururiza muri isoko, kuko usanga hari abacuruzi basabwa kwishura umusoro w'amafaranga, abandi nabo bagasabwa kwishura ibifungugwa, imboga ndetse n'amavuta y'amamesa, nk'uko bitangazwa na Nshimirimana Christian umucuruzi w'imboga muri iri soko.
Badukomesheje kabisa, batuyogeje, batumaze. Hari habaza bishuza amafaranga, abandi bakaza bishuza ivyo kurya. Twere ntituzi yuko abo bishuza ivyo kurya kwa bimuga canke yuko ari abo dufasha, ariko bo bakatubwira ngo bija muri leta. Ariko twebwe ubwacu turiko turasaba tumeneka, twababwira yuko atavyo dufise bakaza kutuzanira igipolisi.
Efamila Lumwanga ashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda yemeza yuko uyu musoro w'amafaranga 10,000 by'amakongomani basaba abacuruzi bacuruza ibiribwa uri mu rwego rwo kurinda ko hari abacuruzi bacuruza bafite indwara zandukira k'igituntu n'uruheri. Yagize ati:
yoyote munyana ujisha chakula ya kula anapasha kununua karte ya service hygiene na anaenda kupima kusand de sante. Tunaangalia magonjwa.
Yagize ati: buri wese ugurisha ibiribwa akwiye kugira ikarita y'isuku, hanyuma akajya ku kigo nderabuzima cya Rusenda kugira ngo turebe indwara zandukira. pimwe tuzatumwemera kugurisha ibiribwa usibye umusoro aba bacuruzi binubira hari nundi musoro abaturage bature muri secteur ya Tanganyika binubira aho umuturage wese ufite imyaka 16 kugeza ku myaka 60 asabwa gutanga umusoro w'amafaranga 3000 by'amakongomani ku mwaka usibye abakozi ba leta ndetse n'abanyeshuri uyu musoro utareba PDS ngabo kubwijwe rya America mu rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
radijwe rya America mu kirundi n'ikinyarwanda muje no kuri internet mudukurikire kuri Y3 radio yacu voa.com
banywanyi bijwe rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu kwezi gushize imitwe ya politiki ifite ibitekerezo bimwe yitandukanyije n'ishyaka rya UPRONA riri mu nzego za leta yari yatangaje ko yifatanyije kandi igiye no kwigira hamwe ukuntu abarwanashyaka bayo bo mu ishyaka rya UPRONA iragi rya Rwagasore bose basubira hamwe hanyuma ariko siko byaje kugenda saho gusa kandi habaye ibyo kugerageza kwishyira hamwe kuko no mwishyaka za wanya Frodebu na Frodebu nyakuri iragi rya ndadaye niko byagenze ese ikintu cyaba gituma haba imbogamizi mu gihe cyose amashyaka cyangwa imitwe ya politiki ishaka gushyira hamwe niki mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya amaze kuvugana na Zenon nimubona uyoboye ishyaka Parena
Frade muri rusangi ugutata kwatanguye amasubiganiro vyarusha bitanguye barirukana mukasi ku nguvu mukasi bamuhoye ko nawe abagiriza yuko baba bariko bavugana n'ababona ko atari bakwiye kuvugana hanyuma biraduga no muri Frodebu ubwo kwankana ko mu migambwe CNDD-FDD ije ku butegetsi twarabonye ingona bayigaburira isani bisigura urwanko rwari ruhari nabwo nyine ubwo rukaturaze ibyo twabona dushobora kuba twiyenda CNDD-FDD yahora iprona yuko ivugana yahora Frodebu yuko ivugana na iprona bakari bakwiye ko bavugana icyo ahanini nicyo babahora ukaraba n'urwango rwari hagati ya CNDD FDD na FNL nago nyine rwari vuye rwumvamo intambara ibyo byagiye birabandanya ariko ahanini ugasanga iyaba iyo migambwe abayitunganya bayirara ingene ikora leta itarimo ibyo ntibyobaye niko twibaza kandi mu biganiro twari twaroyemo yarusha bari baduhanuye yuko imigambwe itosubira kujya mu bo leta injera ko hoba igisata kigejwe ku kigenga kiraba ingene imigambwe ikora iyandika ifasha muri ibi mugabo leta ikavamo rero iyo leta irimwo ibyo birashika
ariko turavye ga mushantahe zeno nimubona turavye ivyashitse nko mu misi heze hagati ya imirwi ya iprona itavuga rumwe na leta yo itari mu nzego za leta y'Urundi aho novuga nk'umurwi wari urongowe na professeur Ngayimpenda n'umurwi wari urongowe na professeur Nditije bari basohoye n'itangazo bavuga ko bagiye hamwe iyo migambwe yose ifise ivyiyumviro bimwe vya politique ariko amatwi yadusumira uko kumvikana uko gusubiza hamwe ni kwabaye na gatoyi ivyo vyo vyo mubiha isiguro
sinibaza ko ivyiyumviro vya politique ari vyo biri imbere gusumba ibindi kuko ivyiyumviro vya politique sinzi aho batandukanira ntaho ndabona batandukanira ariko iyo harimo kuboko k'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi buzoba buguma butunganya imigambwe ibyo uzobibona hari abazoguma bahana urutoki kurya aye akorana na leta mugabo udakorana na leta abadakorana na leta nabo kugira ngo bashwane bigaca bitumvikana
ariko ntimuriko muratubwira ko aho kuvyerekeye ngayimpendana nditije leta ibifisemo uruhara
sinoni cyo bupfa kandi nabo nyine baravyanditse ko atacu bapfa none icyo kintu kibateranije kibaye igiki erega sindi muri bo ndiko ndibaza icyo kibateranije kibaye igiki leta itobifisemo uruhara
hari na makuru avuga ko muri iki gihe hari abantu benshi imigambwe myinshi eka imirwi myinshi ishaka kwishyira hamwe ko yoba yitegurira nk'amatora yo mu 2020 uko namwe niko muyibona
birashoboka kuko mu bisanzwe turavye amategeko ingene yagiye aragenda n'ingene abatavuga rumwe na leta bari bagwanije amategeko mugabo bamwe bakaja mu matora abandi bagasiba nibwirizwa shingiro nibaza ko bagiye mu buryo bwo kwitegurira amatora
mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose c'urwanko rwibonekeje mu mirwi igihe nko mu mugambwe y'ipona eka wacikamwo imice myinshi icyo kibazo c'urwanko hagati y'abasangiye ivyimbiro vya politike mu kivuga kwi
nibaza ko ivyimviro vya politike bitarimwo gose harimwo inyungu gusumba ivyimviro vya politike kuko ari ivyimviro vya politike umuntu abagira ati abatuma urutoki uyundi ati ibi iye size ariko arakora ariko uravye ingene bakuranwa mu nzego dufate iprona ntiyigera iva mu nzego n'umunsi umwe kuva muri 1993 none wumva ivyo vyimviro vya politike ko hamwe hariho abari inyuma n'abari imbere n'ibihe wewe wibaza
nagira imbere y'uko duha ijambo abanyonyi radio ijwi ry'amerika mutubwire mwebwe ibanga ryanyu mu mugambwe pare na byagenze gute uyu mugambwe wagumye uri hamwe tuzi ko iyindi migambwe yose mu Burundi yagira cyane
nta buhinga burimwo ni tubona byo byayigumye iki gushikubu kandi ntitwovuga ngo tari cyo dusumbije abandi oya turi nk'abandi mugabo ibihe bya politiki uraraba ukagira uti none by'ukuri umwe ariko ateza imbere iki agariye ubundi yaba ari ivyiyumviro vya politiki baba bavyumvikana ati ehe ndagufatire mu ngata we babirakunaniye ehe nje ndagufashe baba bavyumvikana muri batavyumvikanye ivyiyumviro vya politiki biba bitarimo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza muri he
ndi Bujumbura
ya kandi kazina ninde
niyo ngabo
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku twigoro turiko turakorwa n'imigambwe eka canke imirwi yatandukanye ariko iko igerageza kwishyira hamwe ariko tukabona ko twigoro kenshi turiko turaba imfagusa tugakwa ijambo ikibazo cy'imvira
ikibazo hanini n'intoze n'intererano
yego
kunyifato y'intoze y'abanyepolitiki hano mu ntoze mu gihugu cyacu ahanini niba kuko aje mu migambwe adafise navuga ikintu bita bizo bakurikira imigabo n'imigambi y'imigambwe kuko bagenda bagiye kurondera amaroho hamwe ikunda kubona bakunda gucanamwo bashinga intuzeye mashami nk'umuntu uzeye mu gihe imirije amatora kuko abona atashobora kuzoja imbere mu ntuzeye mu mugambi agaca aja gushinga intuzeye ishami ryiwe rishasha tavuga yuko ataba agomba atabakurikiza akarangamutima k'intuzeye k'umugambi ahubwo aba ariho abagiye akurikira intuzeye inyungu ziwe mu gihe abonye rero zitagiye imbere aca aja mu kusambura akaja mu ntuzeye akaja mu wundi kuko ntibyumvikana nko mu gihugu cacu kingana uku usanga ari imigambi yenga 43 nk'iyi wanyu muri Amerika ari igizwe n'imiliyoni nyinshi ugasanga ari intuzeye imigambi ibiri
mushikantahe zeno nimubona icyiyumviro ca Egide n'icyiyumviro yamwe mwashikirije yaravuze ivyerekeye amaronko eka imigambi televiziyo mukaba namwe mwavuze ivyerekeye inyungu nagira mugira ico muvuze kuvya ashikirije mubibona gute
mu byo kuri abondi yihenze cyane na gatonya kwanza kuko iyo abari ibyiviro bya politiki baba bishira ku murongo hanyuma bati twobishyira gute twobiteza imbere gute arumvuye aruroye imbere arusigaye inyuma bakavuga rumwe ariko hamariho abari ndani abari inyuma bati ya aye ndakiri muri twebwe mugabo batamuhakanye mu mugambwe bica byumvikana ko atari inyungu za atari politiki ari inyungu z'umuntu cyane niko umuntu iyo bibona tushobora kwiye twiyenda turiko tuvuga ibiri mu migambwe yindi atari iwacu baba batubajije n'ikibazo kigoye cyane
ariko murabibona muri iheza eka murazi murakurikirana politiki yo hafi mu Burundi murabona ibiriko birama
yego ndaguhe nka karoriro
yego
dewe uraze mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu Frodebu bayihora kuri kumwe na Ipron dufashe nka FNDD n'aba FNL nyine babahora ko bari kumwe na Ipron mugabo ntibabahora ko ibiryo batako bakoze ari bibi babahora ko bavugana n'abanaka mu Kifaransa twovuga de collabo ni muri iki gihugu udakoranye n'uyu ukorana nande kuko turavye kaize ku Burundi ikibazo cy'amoko kiracari aho umwe arahora uwundi ngo akorana nuri na buriya bwo kunda akorana na buriya bwo ari cyo gituma twe twagira tuti mbega inyungu z'ubwoko batuditorera inyushu gute turetse inyungu z'abantu aho oye twokwicara tukabivugana tuti inyungu z'ubwoko zomera gutya cyange nta zihari cyange zirahari mugabo twoditorera inyishu gutya aye twese turi hamwe imbere yuko tusubira mu migambwe n'ibindi aho nibaza ko amatati yugabanuka mugabo uko tuguma tugisubiza inyuma niko biguma biyangara ukayoberwa muri politiki mu Burundi iri kwirakogwa niye kuko nta n'umwe ndumva ariko aravuga ati jyewe mpangana n'ubukene cyangwa mpangana n'indwara oya hangana na naka kuko nkanaka ukamenya niwe ngorane y'igihugu ariko mu migambwe mu bisanzwe bihangana n'ibihanze igihugu ndihangana n'abantu
icyo kibazo cy'ubwoko ntibari bagitoreye umuti mu masezerano yarusha
ntacyo batoreye umuti baravyiyumviriye nticyaheze kuko iyo gihera bari kuvuga bati aha aho ubwoko buserukirwa none n'ukuvuga iki bwoserukirwa bigenze gute kugira bubeme icyemeza ko buserukiye cyoba ari iki aha naho habaye ikirinde yubamera gute aha naho twohareka umuntu akisanzura cyangwa nitwo kwisanzura uri kuraze ubu uye nk'ubu uba ariko barirukana ama ONG ngo ibibazo by'ubwoko ntiyabitoreye inyishu batavuze bati barenganire cyangwa bariko bakora nabi bumva icyo kibazo kiba kirahera
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela miriwe neza
miriwe nibaze kumutwumva neza
ubu ni byiza
ndamukize umutumire hama namwe nkabaramutse
yego miriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego akandi kazira ninde
Kwizerimana Samuel
Kwizerimana duga ku ijambo kibazo cy'imviro
bagere ko ubwo ndabanza gutanga imirerano imbere yuko mbaze umutumire
yego
avuganye abanyepolitike niba barabanza batahure yuko imbere yo kwitwa umunyepolitike cyangwa yo kugira ibyumviro bitandukanye n'ibyumviro yuko afite ikintu bose twese duhurira ko baba abanyepolitike n'abandi bose bakora ibintu ubundi buryo bitandukanye twese tukabarundi kibakatumenya turabarundi ko ariwo mugambwe wa mbere bavuga twese duhuta ko umugambwe wa mbere dufite ari Burundi turabarundi icyo nibamara kukimenya nibaza ubwo budumbi igihumbi buri mu migambwe uzawumva perezida yakuwe n'icyegera cyiwe icyegera kika perezida mukacasesa biro diregitwari ko ibyo bintu bizogira n'ibyo bintu bizohera
murakoze Samuela reka mushyirahe Zeno nimubona mu gihe cyo muvuze kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije ikaba no kuciyumvira ashikirije avuga ati ibyo izo ngorane zose nizohaba mu gihe abanyamigambwe boba bashira Uburundi imbere n'abarundi
rewe kubwanje kandi ni kubw'umugambwe n'imbogora Burundi parena kugira ngo indyane zihere mu migambwe hariho amategeko atuma ateranya abanyamigambwe yaba katari liste bloke abanyamigambwe baba bashyira hamwe babumvikana umwe wese akajya kwitoza yakoze ntagire ntiyitwaze umugambwe gusa atacyo yakoze aho oye ayo mategeko yotatura abantu umuntu akajya gutorwa ku gatwe ciwe yitoje kuguye igihe asubiye kujya kwiyamamaza ubugira kabisa. Aho injyane zogabanuka cyane n'inyungu z'ababateranya ntizosubira kuboneka ko niyoronga hafatira. Nicyo gica gitanga inyishu cy'icyagiza ati bo kwiyumvamwa ko ari Abarundi. Aho oye umwe wese yoca amenya ikibazo bigiye guhangana gusumba ibindi. Ibyo nabyo ibibazo baba bahangana biba biraba Uburundi, ibiba biraba inyungu ziwe ku gatwe kiwe. Nibaza ko aho noba ndamwishuye.
Nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubashimira kudukurikirana, naho mu kanya.